Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Iradio Ijwi ya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi yamukira Rwanda. Muri beneza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Inama nshingamateka y'u Rwanda yatoye abadepute 9 bazohagararira u Rwanda mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko.
Twabyakiriye ariko ntabwo biduciye intege, n'ubundi amatora azahoraho kandi icyangombwa ni ugutangira, kandi twaratangiye nabo baratangiye bazongera biyamamaza, ndetse dufite n'amatora umwaka utaha y'abadepute nabo bazongera biyamamaza.
Uyo ni Frank Habineza arongoye umugambwe Green Party uharanira demokrasi no gukingira ibidukikije mu Rwanda. Mu Burundi yabakinguza amateka batatu n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Mpongi mu manuko bushira urengero bw'u Burundi barapfunzwe. Ejo ku munsi wa kabiri abategetsi yo mu bihugu 49 byo muri Afrika hamwe n'umukuru w'ubumwe bwa Afrika bazotangura inama nkuru batumiyemo na perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden. Igihugu cya Iran cyishe umuntu agira kabiri kimunyonze mu bantu kivuga ko bafise uruhara mu myiyerekano imaze iminsi iba mu cyo gihugu. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguye rero ni mu kanya ntihagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino tuyatangurire muri Zambia, aho igipolisi cyatangaje ko cyatoye ibiziga by'abantu 70 bakekwa kuba ari abanya Ethiopia. Idonido inkuru Oriane Itangishaka.
Igipolisi kivuga ko ibyo biziga byose 27 ari iby'abagabo gusa kandi bari hagati y'imyaka 20 na 38. Mu itangazo ryasohowe ejo ku munsi w'Imana na Denis Mwale, icegera cy'umukuru w'igipolisi mu biro bijejwe gutanga amakuru, avuga ko ibyo biziga byatawe n'abantu bataramenyekana mu karere ka Ngwerere mu gisagara cya Lusaka. Mwale yavuze ati, twibaza ko abo bose baturuka mu gihugu cya Ethiopia. Ati, umwe muri bo yaragihema acatwagwa ku bitaro kuvugwa byihuta. Yavuze kandi ko ibyo biziga 27 byose byatwawe ku bubiko bw'ibiziga byo kuri kaminuza kugira babisuzume. Mwale amenyesha ko igipolisi n'izindi nzego z'umutekano zatanguye amatohoza.
Urakoze Eri Oriana Itangishaka. Leta Amerika yataye muri yombi yafunze umunyalibiya akekwa ko yagize uruhara mu gukorora indege ya kompanyi Panam mu 1988 yari hejuru ya Lockerbie mu Bwongereza. Turi kumwe na mugenzi wacu Thomas Kamenga mu studio. Thomas.
Nibyo Frederic. Umunyalibiya yitwa Mohamed Masoud Al Marini. Ministeri y'ubutabera y'Amerika ivuga ko azagezwa bwa mbere imbere y'umucamanza mu minsi iri imbere i Washington hano mu bwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntisobanura uburyo yamutaye muri yombi. Gusa mu kwezi gushize bimwe mu bitangazamakuru byo muri Libya byavuze ko Masoud yashimuswe n'abantu batazwi bari bitwaje imbunda iwe i Tripoli, umurwa mukuru wa Libya, ku itariki ya 16 y'ukwa 11 gushize. Mu kwezi kwa 12 2020 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yashyikirije urukiko ikirego kuri Masoud. Icyo gihe Masoud yari afunze muri gereza muri Libya. Yaba yarabwiye Leta ya Libya amakuru nyayo y'uruhare rwe mu ihanurwa ry'indege ya kompanyi y'Abanyamerika yitwaga Panam. Iyi ndege yaturikijwe n'igisasu cyari kiyitezemo hejuru ya Lockerbie ku itariki ya 21 y'ukwa 12 1988. Iki gikorwa cy'iterabwoba cyahitanye abantu bari bari muri iyo ndege bose uko bari 259, barimo Abanyamerika 190. Masoud yarabaye umunyalibiya wa gatatu ugiye kuburanishwa nyuma ya Abdel Basset Al-Megrahi n'undi witwa Lamene Khalifa Fima, bo bari bashyikirijwe ubucamanza mpuzamahanga na Leta ya Colonel Gaddafi wari ukiri ku butegetsi muri Libya.
Murabandanya kumiriza amakuru avugwa hirya no hino kwise igihugu ca Iran cishe umuntu agira kabiri kimunyonze mu bantu kivuga ko bafise uruhara mu myerekano imaze iminsi bera muri ico gihugu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Oyan Itanishaka.
Ikinyamakuru kigenduzwa na leta ya Iran cyandika amakuru ajanye n'ubutungane cyatangaje ko Majid Reza Rahnavard yishwe amanitswe ku mugaragaro kuri uno munsi wa mbere mu gisagara cya Mashhad. Rahnavard yagirijwe n'icyaha cyo kuba yarasogose imbugita abantu babiri bajejwe umutekano mu kwezi guheze. Abaharaniye agateka ka muntu bavuga ko Iran yaciriye urubanza rwo gupfa abantu batari bake mu manza zo mu mwiherero. Umuntu wa mbere yishwe mu ndwi iheze yagirizwa kugira uruhara mu myerekano.
Urakoze Oriana. Izi nkuru zirabandanya. Ubufaransa bugiye gutangura gutanga udufuko ku bantu guhera ku myaka kugira ngo bikingire ikiza cya sida n'udufuko two kwikingira indwara zandukira biciye mu gitsina. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Oriana Itangishaka.
Umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko udufuko tuzotangwa mu maduka adandaza imiti ku bakiri bato gushika ku bafise imyaka 25. Iyo ngingo nshasha ije mu gihe havugwa ko igitsigiri cy'abandura indwara zo mu bihimba by'irondoka bitera biduga kandi kubera ibintu bitera bizimba mu gihugu kubera ubutunzi butifashe neza. Mu minsi ya vuba, President Macron yari yatangaje ko udufuko tuzoronswa urwaruka ruri hagati y'imyaka 18 na 25, ariko ntivyakiriwe neza na benshi ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane abakiri bato. Byatumye afata ingingo yuko udufuko twohabwa n'abari munsi y'imyaka 18. Ubufaransa busanzwe butanga imiti yo kwirinda gusama imbanyi no kuringaniza imbyaro ku buntu.
Narakoze bagenzi bacu Oyan Itangishaka na Toma Kamirindi batushije amwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru kandi mushobora kuyasanga ku kibanza cacu kuri website wa Kaburungu Radio yacu vewa Kaburungu com, na adresse yacu YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio yacu. Mukanya rero amakuru avugwa mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Amakuru tutanguye mu Burundi, abamustanteri batatu n'umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'Urundi barapfunzwe. Abashikiza amanza babagiriza kwiba amabati n'isima zari bigenewe gusanura amashuri bahawe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza ari i Nairobi.
Mwibohero rikurya murembwe riri mu ntara ya Rumonge niho abasanteri n'umuhanuzi wa Romatari yajejwe gutunganya ikigega n'intwaro bafungiwe. N'abasanteri b'amakomine ya Buyengero, Rumonge na Bugarama yo muri iyo ntara ya Rumonge nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitumenyesheje. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika mu ntara ya Rumonge ntibashimye ku mwidondoro wabo n'amajwi yabo bije habona. Amasoko yacu yongera ko kuwa Buyengero bafunganywe na sebukwe bitewe n'uko amwe mu mabati n'imifuko y'isima yagirizwa kuba yarivye babisanze yabinyegeje kwa sebukwe. Wa Rumonge na Bugarama barungitswe mu ibohero ku munsi wa gatanu basangayo mugenzi wabo wa Buyengero yarahamaze iminsi ibiri. Imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Murembwe riri mu ntara ya Rumonge babanje gusambishwa n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika akukira sentare isubiramo imanza ya Bururi mu manuka bw'igihugu. Amakuru ava mu bajejwe ubutungane batashimye ni ku mwidondoro wabo menyekana avuga ko ari menyetso sindamusiga zerekana ko bivye canke banyuruje amabati n'isima vyatanzwe n'ibiro vya president Ayishimiye bigenewe gusanura no kubaka amashuhure mu ntara ya Rumonge. Umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe agatakazi na muntu Seni DH amenyesha kwifatwa n'ifungwa ry'abategetsi ari kimenyetso ko ubutungane bwigenga kandi ata muntu ari hejuru y'amategeko. Sister Vinyeni Muraba aha yari kasoma itangazo ku munsi mpuzamakungu wo guhimbaza imyaka 74 y'isinywa ry'amasezerano yo kubahiza hagati y'akazi na muntu hari ku gatandatu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura.
CNIDH irashima ingene ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko nk'ivyabaye mu Rumonge, Inyanzarake, Ibujumbura, Ingozi hamwe na handi. CNIDH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugezeko mu gutunganiriza bene gihugu
itabwa muri yo mpijya abategetsi n'umuhanuzi wa Rwamatari w'intara ya Rumonge yakurikiye amajambo arimo agashavu ya President Evariste Ndayishimiye iminsi mike imbere yaho mu ntara ya Kayanza mu buraruko yavuze ko abantu bashaka kubandanya barya ibiturire bazobanza kumutambuka umuvyimba aha yariko yugurura ingoro nshasha y'intara yashimangiye ibyo avuga ashingiye ku masezerano y'abacukura ubutare avuga ko abaserukira leta basinye bari ibiturire igihugu kikahombera bikomeye
ku makontra yose yasinywe na leta ngira nibere avoka ndayasubire ubu rero leta ikuze yaje leta y'umwana aragiye ngo continuity dollet nindabwiye continuity dollet adalomala continuity dollet ngo mwarasinye ngo mwasinye amubona kumuro president wa leta rero yari muhimbiri bavuze naje wese sinyi muhimbiri ndabyemeze sinshobora ubushakara baranyikura ko kare harazoza abandi babasinyira jewe sindimwe sinshobora kugendera kuri kontra biyeze nzovyisomera ndavyikorere jewe ndavyisinye muraca mugenda mwandikishe muti hote traizo je nasomye mwibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu arahanwa akaje imbere y'ubutungane ankado hote traizo antuka kugarukana iby'igihugu byibwe nta hote traizo irimo igihugu ntigipfungwa jewe neva ndakwemereye bagenda umfunge nzira igihugu no gupfa je ndavyemera hakw'igihugu gipfa nopfa sinshobora kwemera rero ko igihugu kiguma gipfa ari jewe ndagihagarariye reka mfume mpfa hanyuma muze musigare muracica ntabona mugabo mbona sinshobora kwemera kugiherekeza je mu rupfu ntibikunda
Amunara yakanza nyene yunganye umukuru w'igihugu Daniel Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshinga mateka asanzwe ari yavukamwo yagabishije abanyonora amatungo ya leta ko bazokwitwiza abayobe nk'uko vyahora bikorwa umugambwe Sandra DFDD uri ku butegetsi ukirwanira mu ishamba
ivya leta Jewe nkiri ukuru gamba ukamugwa gukarenza bacha bakujana kugiti bakakumanika uraba hasi amaguru hejuru bacha bakubita kunda kugira ngo inzoga zose zikupfemo namwe muri vya leta umunsi umwe ni kugiti kugiti
abandi bategetsi barimo wahoza arongoye intara ya Rumonge Consolateur Nitunga aheruka kugenwa kubiraje kuba umuhanuzi wa ambasade y'u Burundi Kinshasa muri Congo abastanteri b'amakomine ya Muhuta na Burambi basanzwe yarabakenyezi barumbirijwe mu mpera z'indwi Uwambere yasambishijwe n'ibiro by'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ariko akurikirana ibyirwa by'amezi atatu ku bijyanye n'imigenderanire mpuzamakungu mu gihe babiri ba nyuma bumvirijwe n'ushyikirizamanza mukuru wa Repubulika akubukira sentare isubiramo imanza ya Bururi nk'uko abegereye idosiye babibwijwe rya Amerika uko ari batatu bararekuwe uwarekuwe inyuma y'abandi akaba ari Nitunga hari mu ijoro ryo ku wa gatandatu ibikoresho byo gusanura amashuri bikoze kuri abategetsi bo mu ntara ya Rumonge zari zatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu mu kwa cyenda uyu mwaka eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze eroje ni inama nshingamateka y'u Rwanda yatoye abadepite icenda bazohagararira u Rwanda mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EALA inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Samantha Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda
Ishyaka rya FPR riri ku butegetsi mu Rwanda niryo rifite umubare munini w'abadepite bazagararira mu Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba abo ni Fatuma Ndangizi warusanzwe uhagarariye u Rwanda muri iyi nteko hareba Mungu Matias na Kayonga Carolina ishyaka PSD rihagarariwe na Bwana Musanga Batware Clement na Dr Nyiramana Aisha na ishyaka PPR rihagarariwe na Madame Rutazana Francine indi mito ya politiki isanzwe ikorera mu Rwanda nubwo yatanze abakandida ntiyabonye amajwi ahagije Frank Habineza uyobora ishyaka rya demokrasi no kurengera ibidukikije Green Party yavuze ko nubwo batsinzwe badacitse intege
twabyakiriye ariko ntago biduciye intege nubundi amatora azahoraho kandi icyangombwa no gutangira kandi twaratangiye nabo baratangiye bazongera biyamamaza ndetse dufite n'amatora umwaka utaha y'abadepite nabo bazongera biyamamaza natwe dufite icyizere natwe ko imitwe ya politiki mishasha mu nteko ari Green Party na PS mbere kuri ko twakwinjira ariko ntibyakunze ariko nta kibazo n'ubundi tuzongera duhatane politiki ni urubuga nyine tugomba gukomeza guhatana bizagira bikene
usibye abadepite batandatu batowe bazahagarariye imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda abandi badepite batatu batowe bafite ubumuga bahagarariwe na Bahati Alexi urubyiruko ruhagarariwe na Iradukunda Arodi nabo bagore bagahagararirwa n'uwa Mukiza Francoise Benshi mu batowe bagaragaje ko ikibahangayikishije ari uguza ifaranga rimwe mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ni Dr Nyirahabimana Aisha wo mu ishyaka rya PSD
umugambi dufite ni uko twakwihutisha iryo tegeko kugira ngo ifaranga rimwe rikoreshwe kugira ngo rifite inyungu cyane muri East Africa y'umwete kuko
iyo abantu bakoresha faranga rimwe batera imbere vuba kandi bakaba bashobora gukora iherekanya ry'ibintu ni na services zitandukanye ngira ngo niyo ntego ya mbere dutwaye kugira ngo itegeko rishobore kwemezwa noneho abaturage bashobora kubona ibintu bitandukanye mu bihugu bitandukanye kandi bitabahenze
Modepite 9 batowe batandatu n'abagore abatowe bakaba bakomeje kwishimira intambwe abagore n'abanyarwandakazi bagejejwe Fatima Ndangizo wo muri FPL n'umukiza Françoise uhagarariye abagore
muyise muri inteka kabona ngore abagore no kurwego rw'isi turabambere biteye ishema
nubwo abagore bari ku mutima igihe cyose iyo ndiyo kuko nazanye imishinga itandukanye ariko abagore mufite ku mutima igerageza kubwira inteko dore ibibazo ko bimeze tubafashe kugira ngo bazabashe nabo guhangana n'isoko rusange rya Afrika yunze ubumwe icyo ni ikizere mu byukuri kimwe kwerekana yuko abagore mu Rwanda twahawe ijambo kandi tukabanga bamutima wo rugutubatesha gaciro wakadushubije rwose buno gushimiranya kwa president wa Republika watugiriye ikizere kandi uduhurugero rwiza nka hiforushi
abadepute batandatu batoye guhagararira u Rwanda baturutse mu mitwe ya politike bane ni bacya mu gihe babiri aribo basanzwemo amazina yarasanzwe azwi muri inteko ku isonga harimo Martin Ngoga wari president w'inteko Rwigema Pierre Celestin wari ministre w'intebe w'u Rwanda abo bombi ntibongiye kugaragara Benshi mubakurikiranye aya matora umwe wavuganye n'ijwi rya Amerika utashatse gutangaza amazina ye yanenze uburyo watowe yagiraga amajwi 94 mu gihe uwo babaga bari kumwegira amajwi 3 gusa ariko Depite Frank Yabineza wo muri Green Party wakabisobanura ukundi
cyagaragaye nuko imitwe ya politiki yari sanzwe iri muri inteko ya Afrika y'Iburasirazuba muri EAR yari sanzwe iri yo niyo yakomereje ubwo hari hariyo FPR president na PR niyo bakomerejemo na twatifite cyize natwe ko imitwe ya politiki mishasha mu nteko ari Green Party na PS mbere kuri ko twakunjije ariko ntibyakunze inteko itora na abadepite n'abasenateri noneho arabafitemo majority bigaragara ko umunyamwe wa FPR inkotanye ni ufite majority nyine urumva bakanda bayo bagomba gutorwa n'aba depite babo n'abasenateri babo nibo benshi n'ubundi twagerageje gusaba amazi twayashyase rwose abantu baratwizeza ariko kugerageza kubutaba nyuma yahinduka ntabwo yaba yuko bari batwijeje
manda y'umudepite w'u Rwanda muri EAR ni imyaka 5 ishobora kongerwa inshuro imwe umudepite wa EAR mu byo ashinzwe harimo gutora amategeko agenga ibihugu bigize uyu muryango ndetse no guhagararira inyungu z'igihugu kiba cyamutumye muri uyu muryango Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze yasumta ejo ku musoko kabiri abategetsi bo mu bihugu 49 byo muri Afrika hamwe n'umukuru w'umwe bwa Afrika bazotangura inama nkuru batumiye mu na perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden izo mara iminsi 3 ibera mu gisagara cya Washington DC mu kanya twaganiriye na professeur emérite Paul Nkunzimana yahoze atwara igisata cya psychologie muri kaminuza y'u Burundi hamwe na professeur Lionel Lemesha igisha muri kaminuza Alliance International University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika professeur Lionel Lemesha atangwa tubwira uko ntabona iyo nama
iyo nama ni nama nziza cyane kuko ibihugu muri Afrika hari ibihugu birenga 50 iyi nama rero ni inama ikomeye kuko ni inama y'abakuru b'ibihugu kumva bazoba bariko baganira kwanza ku migambi imigambi ikomeye yo hejuru hanyuma yo kwiyumvira ukungene Afrika bobandanya bakomeza ubucuti bandanye bakorana cyane gose mu gutorera ingorane ziri ku isi ikimenyamenya nuko muri Afrika ama ekonomi menshi ariko araduga ariyo gutwinshi ubutunzi buriko baraduga cyane ico nacho kigatuma ari kintu ciza kuko na Amerika yashaka ko ubudandaji hagati ya Amerika na Afrika buduga ku ndira zose ari ibihugu bya Afrika abadandaje baza kudandaza ibintu zino byinshi bakadandaza byinshi muri Amerika eka na Amerika igashobora no kudandaza ibintu byinshi muri Afrika
ivyo bisata bitandukanye mwibaza ko bo bashimikira ko turabigira ko ariko nashaka na professeur Paul Nkunzimana nawe nyine atubwire akamaro k'inama mwibona gute iyo nama nkuru
murakoze Federica cyo kubona inumero yo nama ubwa mbere no kuraba ibihe ubutunzi bwo kwisi kugeza muri iki gihe hanyuma kandi umuntu araba imigenderanire ihari hagati y'ibihugu zo ku isi na cyane cyane imigenderanire n'igihugu imigenderanire ya Afurika igihugu cya Amerika. Nta muntu umwe atazi uko muri iyi myaka nashaka kuva mu 2019 habaye kiriya kiza cya COVID-19 byatumye ubutunzi ku isi busubira inyuma. Ndaza kugaruka ku byerekeye gusubira inyuma k'ubutunzi, hanyuma nyuma yaho murazi mese yuko kuva itariki 2024 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022 turimo habaye intambara yatanguye muri Ukraine itewe n'Abarusiya, hanyuma kandi ibihugu bya rutura tubura ibihugu bifite uruhara mu mari ku isi nanashoye cyane ibihugu biri bihoreke muri OTAN n'ibihugu by'ubumwe bw'Iburaya nabyone byaciye bibandanya bishyigikira igihugu cya Ukraine kandi bakundagira ibigwanisho hanyuma n'abasirikare muri bijya bihugu bwo bwa mbere muri Ukraine, hanyuma abasirikare muri bya bihugu bikikuje Ukraine. Urumva rero niyo ntambara nayo nyine yatumye ubutunzi bw'ibihugu busubira inyuma ku isi. Nuko nari ndabivuze yuko ubutunzi busubira inyuma mu kuvuga ubutunzi bw'abanyagihugu, nayo amashyirahamwe ajya ama multinational ni ukuvuga aguma amafaranga yayo yongerekana
ariko ntaguciriyemo
iba bimurengera haba muri za masekitori yose ibitoro na peteroli ibitoro n'igazi na cyane cyane amashyirahamwe akora ibigwanisho.
Ariko ntaguciriyemo Professor Nkuzimana mu ijambo kana Biden azogaruka ko kandi na Department d'Etat ya Amerika iri kuyavuga, nuko Amerika ibona ko Afurika ifite uruhara ruhambaye cyane rwose muri kazoza ka Afurika na kazoza k'amakungu. Aho ndibona ko hari ikintu kiko kirahinduka,
nta kintu kimwe kiko kirahinduka na gato ahubwo Afurika gira ngo Afurika ijya mu gitwizi neza. Afurika iri igenda isubira inyuma urabe mu bice byose by'ubuzima bw'abanyagihugu barimo.
Turagushimiye Professeur Paul Nkuzimana nawe Professeur Lionel Lemesha. Unaho kubakunzi b'umupira w'amaguru, inyuma y'umunsi umwe w'akaruhuko inkino za kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kiriko kibera muri Qatar zizoba ejo ku munsi wa kabiri no ku wa gatatu. Mugenzi wacu Fidel Nyongabo natwibutse abazohura muri izo nkino. Fidel muraho.
Ndaho urakoze Frederic namwe mushuti muduteza amatwi n'ivyo. Inyuma y'umunsi wa karuhuko inkino za kimwe cya kabiri zizotangura ejo ku munsi wa kabiri, aho Argentina izohura na Croatia, mbwiye ku munsi wa gatatu Bufaransa buzohura na Maroc. Iyo n'imigwi ikomakomeye mugabo hari ngiyo abantu benshi batari biteze ko yoshitse ahishitse aho novuga nka Maroc n'umugwi userukira akarere ka Afurika n'ijya mbere mu mateka ya Afurika. Umugwiza kiragira ubwo muri Afurika ushika muri kimwe cya kabiri ni ikintu rero gikomeye cyane. Ikindi novuga kuri igikombe cy'isi yose hari abakinnyi bakomakomeye bakirimwo nka Lionel Messi, Kylian Mbappe na Modric. Nka Messi na Modric abantu bibaza ko abo bariko baregereza kurangiza kugira gukina mu bikombe by'isi yose kubera imyaka bageze ko. Lionel Messi wo muri Argentine afise imyaka 35, gihe Luka Modric wo muri Croatia afise imyaka 37.
Fidel, muri ayo makipe yose yazohura ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu, ekipe mubona ndazi ko bitoroshe kuraba kuko murazi ko habaye ibintu byinshi byatangaje abantu cyane rwose, amakipe mubona afise amahirwe yo gushika muri finale reka igatwara n'igikombe yoba nk'iyi?
Nkuko bivuze ni ibintu bigoye kumenya kuko hari abaye bitangaza cyane. Tufatiye nko ku isoko ya gihugu wo muri Afurika wa Maroc ushitse muri kimwe cha kabiri abantu ntibari bayiteze na gato kushobora gushika ahushitse imigwi irakomeye Argentina irakomeye Croatia irakomeye France nibwo gatsinze mu gikombe giheruka cyo mu mwaka wa 2018 Argentina imaze gutwara na nyene ibikombe by'isi yose inshuro zibiri cyo kimwe n'u France mu gihe Croatia mu mwaka wa 2018 yashitse mu gice cy'anyuma igatsindwa n'u France ibitsindo bine kuri bibiri mu gice cy'anyuma abayitegereza ibintu barabona ko urukino hagati ya Argentina na Croatia ruzoba rukomeye cyane Argentina ifite abasatirizi bakomeye ifite umukinnyi akomeye cyane Lionel Messi muri Argentina bafise icyizere ko kuba ariwe mu kapitene wabo ariwe abayoboye ko bizobaha inguvu ariko Croatia n'umugwi utoroshe byaribonekeje mu nkino wakinye mu gukuramo na Brazil muri hagati iyo migwi ibiri ntawuzi hari abahamahigwe Argentina ariko Croatia ntawo yihoza mu gihe ku munsi wa gatatu mu France na Maroc ubu France nibwo buherekwa gutsinda igikombe cy'isi yose giheruka cyo mu mwaka wa 2018 bikaba bigoye ku migwi kwikurikiranya inshuro zibiri utsinda ibikombe by'isi yose ariko birashobora gushika kuko afite umukinnyi akomeye Kylian Mbappe n'abandi batari bake ariko Maroc nayo irakomeye ntawo yihoza ibintu barashobora guhinduka ku France narirya hagati y'ibyo bihugu hari n'amateka ya politike u France bwahoze bukoronije Maroc nako n'akantu kazokongera ku byerekeye urwo rukino ku barorerezi
ega nkuko mwabivuze ekipe ya Maroc ni ekipe ihaye agateka cyane rwose ya Afrika ariko hari amakuru yatangajwe arimo ibyo bita ka abantu benshi badahuza Afrika ibihugu by'abarabu ibyo bintu mwabisomye babivuga ko
yego haravuzwe byinshi ku byerekeye umugwi wa Maroc kugene umugwi n'abakinnyi bawo bibona nimba bibona ko baserukira Afrika cyangwa baserukira karere ka Maghreb na karere ka Barabu harimo nk'abakinnyi bavuga ko mu biganiro batanga bavuga ko bishimiye kuba baserukira karere ka Maghreb no kuba baserukira akarere ka Barabu ukumva umenga Afrika cyane cyane Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ntibashyiramo nk'umengo ntibari ku mugabane wa Afrika rero byaraho byateye impungenge no kubona kumenga naho abantu benshi bariko biyumva muri Maroc ku isoko ya Afrika ishyitse ubwa mbere mu kimwe cya kabiri byoheye cyane abakunzi b'umupira muri Afrika bikabaha n'inguvu ariko hari abantu umenga uwo mu gisa kugira urwa Maroc ntibiyumvamo.
Urakoze Fidele kuri ayo makuru duhaye tuzogutira kamejo igihe ayo makipe azoba atangwe gukina kugira ngo utubwire idonido y'ukuntu ibintu bizoba biriko biragenda. Mukanya turasozera ibiganiro byo kuri Sahara ko reka tubibutse ingingo nkuru nkuru za zigize aya makuru twabwiye ko ejo ku munsi wa kabiri abategetsi mu bihugu 190 byo muri Afrika hamwe n'umukuru umwe bwa Afrika bazotangura inama nkuru batumimwo na Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden. Twongeye turabwiye ko igihugu cya Iran cishe umuntu wagira kabiri kimunyonze mu bantu kivuga ko bafise uruhara mu myerekano imaze iminsi ibera muri icyo gihugu. Twavuze kandi ko igipolisi ko mu rwa mukuru wa Zambia ya chatoi biziga by'abantu 27 bikekwa ko boba arabanyagihugu bo muri Ethiopia. Twavuze kandi ko igihugu cy'Irani cishe iyo nkuru twavuze twavuze ko na Leta z'Ubumwe za Amerika zahagaritse umuntu ikekwa kuba yagize uruhara mu gukorora indege Panam mu gihugu kimwe n'amajyambere 1988 hejuru ya Lockerbie aho hari mu Bwongereza. Njuti rero mwese mwateze amatwi ikiganiro ibiganiro vyacu vyo kuri Saha turabashimiye cyane rwose turashimiye engineer yadufashe mu buryo bw'ivyuma tukatushimiye na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yadufashije mu kwegeranya ibiganiro twashikirije. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara muri aya makuru tukaba tuyifuje mwese amahoro n'umugoroba mwiza mu gira amahoro mutekanirwe mu byanyu n'umubanyi.